VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane nahaze ndongoye ibiganiro by'uno mwanya.
Haruguru ntivyokunda konja kukorera yo kuko umugayi wanje cende mu mekanisi ndakora imiduga azoza kanje ndukuvuga ko ndakabona ahibujumbura kuko niho nakuriye muri makeda yeri nkubu unya nta muntu ashobora kumbwira ngo ngiye ruguru ko sino hashobora muri make.
Uyu ni umwe mu banyagihugu baheruka kwirukanwa muri site ya Charama basubizwa mu ntara zitandukanye avuga ko atarota asubira mu ntara nk'uko vyasabwe. Iyo nkuru iri mu zo tubatumiriye gukurikirana mu kanya mugume ku maradiyo yanyu hagataho turi ku munsi wa gatanu tubafitiye akanya ko gutasha abanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri makeko umuvugizi w'igisirikare ca leta ya Sudani umanuko ku munsi wejo yatunze urutoki ibihugu vya leta zumwe za Amerika Ubwongereza na Norvège ko vyakoze inama mu mpisho biri kumwe n'abarongozi b'imigwi y'abagwanyi itavuga rumwe n'ubutegetsi rongowe na Riek Machar i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya. Departement ya Amerika ntacira avuga kuri ivyo birego yamara igihugu c'Ubwongereza kibicishije mu itangazo ryashizwe ahabona n'ubuserukira ijuba bwamiriye kure ivyo vyagirije. Umuvugizi w'igisirikare ca Sudan Colonel Chol yabwiye amenyesha makuru mu kiganiro yabahaye kwa afisi vyemezo ko muri iyo nama ahanini ivyo bihugu vyemeye amafaranga atari make abasirikare bayoboka Perezida Salva Kiir kugira ngo bamuve inyuma kandi ko afise n'amakuru yemeza ko inama ikurikira y'ivyo bihugu itegekanije kuba kwigenekerezo rya 2023 za kuno kwezi kwa mbere i New York hano muri Amerika yamara ntiyatangaje aho yakuye ayo makuru canke ngo yerekane ivyemezo. Kuruno wa kane Perezida Barack Obama wa Leta Zumwe za Amerika yarahaye umudadi w'ubwigenge icegera ciwe Joe Biden hari mu birori vyo gusezerana vyabereye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ivyo birori vyitabiriwe n'amenyesha makuru batari bake kuronka rero umudadi vyabaye ibitari vyitezwe na Joe Biden. Perezida Obama yakeje icegera ciwe kuvyo yakoreye igihugu haraheze imyaka itari mike mu kuvuga ko ivyo yakoze bizohora vyibukwa n'urunganwe rwo mu myaka iri imbere. Mu ijambo yashikirije ryo gushima icegera ca Perezida Barack Obama yongera yarashimiye cane umuryango wiwe yongera keza Perezida Obama ku bikorwa vyaranguye. Yavuze kandi ku butwari bwa Obama yagaragaje buzokwama bwibuka cane yongera aheraheza avuga ko mu vyo azohora yibuka harimo ko yakoranye n'umushinga ntahe adasanzwe yakoreye igihugu ca Amerika ibidasanzwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiriza igihugu c'Ubushinwa kuba giherutse kudandaza ku isoko mpuzamakungu ubutare bwa aluminium ku giciro gito cane ivyatesheje agaciro ubutare bugurishwa na Amerika. Ivyo vyashikirijwe n'ibiro vya Perezida Obama mu gihe biri mw'ibisikanywa na Donald Trump agiye kuramutswa igihugu ca Amerika. Perezida Obama yatangaje ko yashikirije ibirego vyiwe ku Bushinwa mu ishamwe mpuzamakungu rijeje ubudandaji. Perezida Obama akavuga ko urudandaza nk'ugwo rwatesheje agaciro amahinguriro ya Amerika rwongera rutera umusesekara w'ubwo butare ku isoko mpuzamakungu. Ibiro vya Perezida Obama bimaze kwitwarira Ubushinwa ku madosiye ashika kuri 16 yamara ibiro bijeje vy'ubutunzi ha muri Amerika bimenyesha ko bitazi uburyo Donald Trump azokwigenza kujanye n'impari ziri hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Ni mugihe Trump mu kiganiro yatanze kuri uno wa gatatu yaneguye cane amasezerano y'urudandazo ya Amerika mu kuvuga ko ayo masezerano arimo ibibazo bikomeye. Radio Ijwi ya Amerika isamira na i Washington DC mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda nayo twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye kuri ubwa kuri internet ari we wezi 3 akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com nayo kuri ubwa kwa Facebook adresse ni voa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuya
Tuzagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ngire mwiriwe narinda biceye ku masonga mukanya imwe mu miryango igera ku 188 herutse kwirukanwa muri site ya Carama mu gisagara ca Bujumbura ivuga ko itageza gusubira mu ntara ya Jivamwo ku mvo zitandukanye zimwe muri zo mvo ni kumenyera ubuzima bwo kubeshwaho n'imyuga idashobora gukoregwa mu ntara zo hagati mu gihugu nkuko muvyumva muri no nkuru ya munyamakuru wacu Diane Ndonse.
Inyuma yaho ubushikiranganje bwo gushigikirana na gateka kazi na muntu bwirukaniye abanyagihugu bo muri site Carama bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko babayeho ubuzima bugoye kuruta ubwo bari babayemwo ahani mu gihe bavuga ko batakigira uburaro abandi bakavuga ko batakaje udukorwa two kurima imboga bari basanzwe bakorera muri ico kibanza birukanywemo abitwa ko bagize amahigwe babaye mu mazu akiri kwa rubakwa batijwe. Bamwe mu batwashoboye gushikira twasanze kugacimbira gahahe muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura babana ari imiryango 9 mu nzu y'ivyumba 2 ishasha amabuye hasi ntigira umuryango canke idirisha bigaragara ko ikibandanya kubakwa. Nduwimana Janine umwe mu baba muri iyo nzu avuga ko abahora babafashisha ibifungurwa batakibatora. Abandanya avuga ko n'abana bataciga neza kubera inzara.
Kubera kubw'inzara ko turi hajya muri site twarirondera mu mugira neza kaza katukubitirako katuzana nk'agaceri duharage. Ubu baraza bakaduhiga bakatubura. Naye nk'abandanya ndondera njo mwitasha ariko unyi baje kwigavya nk'ukubera babashonje. None gabanya kubaho. Kugateka kazi na muntu kuteka kabana umva kazi za kabo kari hehe kari mu barabara.
Nyene yo niyaza kubakura muri iyo nzu muzaca muja.
Muzaca mu barabara ntakundi. Naho leta yamiriza nti baje guseka tuzogena shake tujya mu gasho abaragura gashahuko.
Aba banyagihugu birukanywe muri site Carama bavuga ko bakuze baba mu masite batubwira ko bahoze baba muri site yo kumase muri quartier industriel iri muri zone Ngagara. Bamwe bavuga ko bahavukiye abandi ko bahamaze imyaka myinshi. Igihe bamaze muri iyo site bavuga ko bahigiye imyuga itari mike bamwe n'abarovyi abandi n'abafundi b'amamodokari. Ikumana Ismaili atubwira ko atashobora gusubira mu ntara ya Muyinga abavyeyi biwe bavukamwo kuko umwuga wiwe wo gukora imiduga ari na umutunze atoronka ubandaniriza.
Haruguru ntivyokunda konja kukorera yo kuko umugayo wanje jende mu mekanisi ndakora imiduga. Murako kazi kanje nkabona yuko dufate mfise nk'ahantu nicaye nkatuje nkabona ko muri kazoza kanje shobora kuronka na gapremi nkakora ubushoferi muri make umujyango wanje kumburuka rushiriza kubaho. Kazoza kanje no kuvuga ko ndakabona ahi Bujumbura kuko niho nakuriye muri make dayeri nkubu unya nta muntu ashobora kumbwira ngo ngiye ruguru ko sino hashobora muri make.
Ariko rero hari nabifuje gusubira kurondera aho abavyeyi babo bavuka mu mitumba ahana leta ikaba yari yabishizemo uruhara igihe birukanwa muri site Carama mu kubasubiza mu makomine yanditse ku makarata ndangamuntu yabo. Ariko bamwe baciye bagaruka mu gisagara ca Bujumbura kuko batabonetse ko banditse mu bitabo by'amavuko byo mu ikomine. Mukeshimana Jacqueline ari mu bagarutse atubwira uko byamugendeye.
Tumaze kuduga tubashika igitega mu komine barandondeye mu komine barambura baranjanye baranzungurukana aho ngo twavukiye barahabuze kubera jewe nari naje mu ntambara. Mwiyo ntambara ya 93 papa bari baramwishe mama nawe yari umukamakare ubu naho sinzi nawe yagerereye. Niho rero baciye bavuga bati ko tubuzi wanyu twari batatu ababonekanye mu iyo komine yacu bari batatu bataronse iwabo batatu baraharose abandi batatu ntibaharonse. Cavuga bati tubapakiza imodoka tubongere tubasubize iyo mwavuye. Bace bongera baradupakiza imodoka barongera tugarukana n'i Bujumbura. Baduterengaho mwibarabara baravuga ati nimugende murondere kumwe mwahora mubayeho nyene.
Aba banyagihugu bavuga ko ukwisunga karanga muntu kugira umuntu asubizwe mu ntara ya Javamwo ko ari mu kwihenda. Ntakiruta Imana Izayi umwe muri aba banyagihugu arabisigura.
Ni kuvuga ngo bisunze karanga muntu. Nayo karanga muntu twasanze by'ukuri batabitunganije neza bivanye n'ingene karanga muntu ushobora kugatorera aho ushitse ariho hose urashaka kugatoreraho. Twaciye tubona nabo baduganye ububari n'i Bujumbura. Nk'abakuru b'amakomine baragerageza gutangaza bakabwira abakuru b'imitumba kugira ngo barabe ko abo bantu bobamenya bagasanga ntibabamenye.
Aba banyagihugu bavuga ko intambara zagiye ziraba mu gihugu arizo zatumye baguma mu buzima bwo mu masite. Ariko twibutse ko ubushikiranganje bwo gushigikirana na gateka kazi na muntu bwamenyesheje igihe bubirukana muri site Carama haraheze indwi 2 ko atari munzi kandiko atari bantaho nikora ariko ko bafise amikoro make mu ntara ya Bujumbura. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse kuri uyo muco uduhaye. Tuve ngahe Bujumbura dukubitire gato mu isoko nkuru ya Kirundo, aho abacuruza ibifungurwa bidoga ko bataronka ivyo bacuruza. Bavuga ko ari ingingo yafashwe n'abategetsi buza ko ibifungurwa biva muri commune bija mu yindi. Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo aremeza ko ari ingingo zafashwe zo kuziganya umwimbu muke wabonetse, akanemeza ko amakomune abandanya gusumanira nkuko muvyumva mu nkuru ya Jean Bosco Ndarurinze akoreje urya Amerika mu ntara ya Kirundo.
Mu isoko nkuru ya Kirundo haraboneka ibitanda vy'icururizo bigaragara, biboneka cane ahacururizwa ibiharage, ifu y'imyumbati n'iy'ibigori. Mu gusigura iryo kena ry'ibifungurwa mu isoko, abacuruzi bavuga ko atamwimbu urekuriwe kuva mu ikomine ngo ushoke mu yindi.
Iyo ducuruza ntishobora kuboneka kabisa. No mu cyaro ubu nta bintu ku mitumba je nkaho ntuye mu Karamaje. Nta ubu batanze itegeko yuko atabiharaje bishobora kuva mu ntuze ku musozi ngo bije ku wundi biguma mu makaritie nyene ntibisohoka.
Barabifata nyene ngo byose bimwe bimwe byose bigume ku makomine yayo. Bafata ngo kugira nyene inzara ntitere ntuze mu ntara, kandi ubu unye n'umunyagihugu n'ukuri ashoye n'uduharage baramufata barabifata.
Niko bimeze kandi no ku ruhande rucururizwamo ibitegwa mbumbarugo.
Je nanje ndandaza ibijumbu, tweho rero hariya biva mu gashoho, ino nta kijumbu na kimwe gihari. Urumva rero hariya baravyukaye ngo kubera nabo ino ngo babimye ibiharage n'umuceri. Ntibiza niyo bice biza forode bigaca biza bizimye tugaca duhomba, kandi ubu natwe twanze ibijumbu ntibabitora kubera bizimye. Bacabona nk'iby'icatanu bitokwira n'abana batanu bagaca babireka.
Uwo mukenyezi avuga ko komine ya Kirundo itokwibeshaho yonyene, asigura ko iyo komine irimwo igisagara kigizwe n'abantu batunzwe n'ugusuma gusa. We nabo bacururiza hamwe basaba abategetsi kugira icyo bakoze.
Ibyo bintu baza barazibira ngo komine ngo niyimenye, indi komine ngo niyimenye, nitugenderanire nkuko twaba tugenderanire. Umuceri ugende muri busoni, ugende muri bugabira, bugabira nayo nyamba ifise ikintu nayituzanire, busoni nayituzanire. Niko twari tubaye kandi niko vyari bimeze. Nka twe tudafise aho turima n'imitaya duheranye, amahera turanguje ibintu ntituronka namba kubera biza bituzimbye. Nk'abantu bakoraniye ngaha muri komine Kirundo bazotungwa ni komine Kirundo barafise ibintu bizobatunga. Abafonksiyoneri, abanyagihugu, nka munyagihugu we wagana bigeze ko ava ngo ntibishoboka ngo ndagiye kugura umuceri, none uwo muceri azoguma ujye gushika ryari?
Kubera iyi mbura ry'urutasi rije rikurikira ibihe bidasanzwe vy'inzara, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko vyabaye ngombwa ko hafatwa ingingo zo kuziganya umwimbu. Daniel Macumi ni umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo.
Hari ha imvura yaguye araronka umwimbu kubaye abaye mugabo warabonetse, ari naco gituma twace dufata ko abene gihugu bicungera kugira ngo uwo mwimbu ntuherere mu masoko kuko byari bitanguye. Dusaba rero ko abene gihugu babanza bakagira igihega cy'intega bizoza bakabika muri bya zanzu zabigenewe kubika umwimbu. Nivyo barondere rero n'amahera yo kugura agasabune ariko babanje kubika kugira ngo ntibisahure.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo arabeshuza ibivugwa ko amakomine adasumiranira. Icyo yemeza nuko abatware batarekura ivyimburwa bishoka batarabona ko umwimbu waziganijwe ushimishije.
Umwimbu urava mu ikomine ukaja mu yindi, mbese n'abatandaza ntawawuje kugura umwimbu. Kubitangira n'ivyo kubera ivyo byo kubitsa mu bigega bitaraba, abatware baragerageza kwicungera kugira ngo baranze barabe ku iyo ngingo yo kubitsa mu bigega yakurikijwe neza.
Kiretse abanyagihugu bato bato n'abadandaza bakuru bakuru barafatiwe ingingo. Imbere yo kuzorekurirwa gushora umwimbu mu zindi ntara, barasabwa kwerekana umwimbu baziganirije intara ya Kirundo mu bigega vyabo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ubunaho dutandukira vugwa mu Barundi bahungiye mu bihugu bibanyi duhereye ku munzi z'abarundi zikora imirimo y'ubwatsi ahitwa mu Minembwe ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahizo mpunzi zivuga ku murimo wo kubaka wabafashije kwikura mu bukene inkuru ndende n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akoreje urya Amerika muri Kongo.
Abakozi b'abarundi abenshi muri bo ni urubyiruko usanga ruri kubaka inyubako zirimo amashuri insengero n'amazu y'abaturage batangaza yuko mu karere ka Fizi mu misozi miremire ya Minembwe imirimo y'ubwubatsi bakorera yabafashije kwiteza imbere nubwo muri iki gihe cy'imvura ibiraka bagenda babona bigenda bicumbagira kuri banyakabyizi ariko ntibabuza kwibikaho amadolari
bo kigo cyakorera ngaha nyene mu Minembwe muri Sandre cyakora ubwubatsi tukazamura tukongera tukasakara byose tabikora bya sharapangi
de bese iyo mukora bagenda babahemba gute nyine nk'abafundi na bayidmasubu
kubisanzwe ku mufundi umufundi ashaka gukora nk'idolari 8 umuyede akora nk'idolari 4 kubisanzwe niko basanzwe bahemba imishahara akazi uhereye aho twagatangiriye ni kuri nyakazi keza cyane kadufasha mu miryango reka ntishobora kugira inzara kubisanzwe karitunga imiryango yacu kweze
bibese iyo amadolari mwekoreye angahe muyamurisha iki mwekoreye iki
ndaye tuyajyanye turajyana mu miryango akafasha nk'uko gasumira abana gasumira n'abakenyezi akakora mu rugo twambara nimwereho mu rugo
ariko ngo abakozi b'abarundi aha ngaha baba bakunzwe cyane
abakozi b'abarundi barakora bakora atabunebwe barakora atatuze atabunebwe barakora n'umutima mwiza
bivuga ngo bane bafata gute nyine iyo babona ari mwe mu mwigaruriro tuzi cyane
bafise ishari niho nabo nyine baca bakora atanze ngo nabo nyine baca bagira umwete bakora bakoze baraba ingene natwe dukora
wari sho baba bamaze kubigira
ubu baramaze gukijuka barabona ku mwanya wo gukora ruku
bamwe mu barundi bakora uyu mwuga w'ubwubatsi mu Minembwe muri territoire y'Ifizi bavuga yuko bakundwa ku isoko y'umurimo aho abaturage b'abakongomani bagenda babagwanira kugira ngo babahakaze bityo bigatuma nabo bahora baharanira kuba bizegwa mu byo bakora
cyo bashimira abakozi b'abarundi umuhaye akazi ibintu aguhaye nyimba iyo nzu yiwe urayubaka ikagororoka mugaba fundi bino kenshi bavuga yuko bubaka ibi inzu nk'inzu bakayigira ngufi kandi inzu bitegerezwa gutaramuka ikabandende burya nti naboneka neza nico gituma rero ivyo ari byo bashabanyaruka kugushimira babona ibintu muba muri ko murakora biruta ivyo abandi bakoze ikubera inzu zino urabona bazisakaye ziba ziri hasi bakazigira ngufi zikabutara nico gituma bagacibaza karabyo umurundi akoze bagasangira irameze neza cyane iyo muvuganye nyimba muvuganye ukwezi washobora guca ukamuha mu ndwi zitatu mwakongomani hari igihe usanga bitwaye nk'ukwezi n'inusu bikavana ni n'ukuntu baba babyitayeho cyangwa bakanyaruka kuza barabarira amafaranga ntibabakorera akazi kabo ibyo byose bikabije
nose mwe ndi mu bimwe by'abafundi byo kurya ifaranga ndi mu bigenza ngo muzige muzijyane
twebwe ibyo ntibiba muduhaye akazi turagakora ako kazi kagaheze umuntu akakubwira ati mutama shikiri inyubako yawe urabona inzu yawe yaheze akakubwira ati yego ndabona ni vyiza ati rero we contract wahanye iraheze abona ko akazi kawe aho twavuganye nyimba ro gusakara byose iraheze
saya marembo y'ubwubatsi gusa yafungutse ku mpunzi z'abarundi zikorera imirimo yazo mu misozi miremire ya Minembwe ahubwo zivuga yuko zigiye gushira imbaraga zazo mu buhinzi n'ubworozi
kagende umurundi igihugu cya Kongo mpinga mfashe ngahinga umwaka uyu nitaye guhinga ndi umufundi ndashobora guhinga ndashoboye korora ndashoboye korora igitungwa kimwe nkagishyira mu ndaro nkagikorera aho nyine kitagiye kure ntiriwe ndayerera agahinga nkongera ngahinga cya gitungwa ndanje kitiriwe ndakikurikira inyuma nkagikurikirana hafi hafi yaho mba ndi mamperereye ntuye nkahinga ibitunguru nkahinga imbuto z'ubwoko bwose
tumenyeshe yuko muri territoire ya Fizi impunzi z'abarundi ziza kwisonga mu gukora imirimo y'ubwubatsi badatsinga bujwi rya Amerika mu Minembwe muri territoire ya Fizi
Urakoze Vedaste Ngabo mu ikambi ya Nakivale naho iri muri Uganda abana b'abarundi bahahungiye barabandanya kwigishanya imico y'Uburundi babicisha mu mugwi w'intambo ingoma z'Uburundi nazo nyene zirarangwa ngaho muri mikambi ya Nakivale aho bateramisha mu minsi mikuru inyuranye ibera muri iyo kambi. Leonce niyo ngabo adufitiye byinshi kuri no nkuru.
Ope Burundi andira baramutsa
Abarundi
Ope Burundi andira baramutsa
Abaganda basangwa muri he
Ope Burundi andira baramutsa
Ni mu kambi na Kivale muri Uganda urugaruka gwa Burundi rundi ko rutegura imbyino z'ikirundi
Baramutsa n'icyo yakara ku Burundi
Nugwaruka ruhurikiye mu murwi Hope Burundi yano wishinze kubandanya wibutsa unigisha abana b'abarundi bahungiye muri Uganda imico nakaranga k'abarundi abana batambizo ntambo z'u Burundi birabajyohera uyu abifata nk'inzira imwe muzindi ituma ashobora kumenyekana
yumva neza kwantamba n'abandi bana bikumwe n'abandi bana kandi ngiye gutamba aramenya kamenyekana
kubandi uretse ko ari uburyo bwo kwisamaza banavuga ko ari niteka kuba bari ko bakwiragiza karanga ku Burundi aho bageze hose
akaranga kavaho gihugu rero icyo mbona cyo baciza kuri jewe no kumenyekanisha ako karanga k'igihugu canje uko ndagikunda
ndiho kubgayo Godefroid arongoye shirahamwe Hope Burundian yavukiye mu buhungiro mu Kamina Kivale muri Uganda avuga ko mu gushinga iryo shirahamwe Hope Burundian bari bafise intumbero yo kugarura ibyizigiro mu mpunzi cyane cyane mu rwaruka
twivuye ko twoje hamwe kugira ngo dushinge iyo shirahamwe batamba bakavyina intambo z'ikirundi akabamwe kandi n'abavuzi b'ingoma twari kugira ngo bwa mbere twegeranye rwaruka goye gusanzara rusubire kwiyumva ko ari abantu nk'abandi rwibagire ibyiyumviro bibi ntiruje kumarikara ngo rutumwanya mu biyobeza mutwe
mu gw'intambo z'ikirundi bafise imigwi ibiri uwa mbere ugizwe n'abana 18 bari hagati y'imyaka 9 gushika ku myaka 17 umugwi wa kabiri nabakuze bagera ku 18 ariko ingorane bafise n'umurengera ingorane zibatuma hari bimwe mu karanga ku Burundi badashobora kwigisha abana ni nk'ingoma
turafise ibibazo by'imyambaro yabo bigeme turafise ibibazo by'ibikoresho bitandukanye ingoma amayugi n'ibindi bakoresha mu gutamba ibyo ni ibibazo dufise bituma tudashika ku ntego twihaye
naho biruko baramaze gukora udukorwa tumwe
byarashitse mbere jo bundi aho abana bavuye ngaha baraserukira na Kivale mu muco wa karanga ku Burundi baje Kampala baje kumwe nabandi bararanga karanga ku Burundi
yorabishika tukaronka amasoko nka gihe cy'ubukwe mugabo murabona ibintu byo mu buhungiro tubgenda nyine nk'abantu bafasha club ikagenda bakayiha udufaranga dukenya cyane cyane two kuyunguruza hanyuma bakagurira n'agafana abana ari ikindi gihe bishika tugatumwa ko naba canka abandi Muraya mashira hamwe akorera hano mu nkambi icyo gihe rero baraduha uduhera dukenya tufasha turafise imyambaro ishika 6 twayikuye muri utwo dufaranga tutaturoronka kuvyerekeye ibiteramo twaragiye mu mahiganwa atandukanye yatunganijwe n'abandi hanyuma n'imisi mikuru tumaze gukora itandukanye imisi mikuru y'impunzi imisi mikuru iyo kwikukira ku gihugu cacu cy'u Burundi
kubga ndiho kubga yo Godefroid uyu mwaka uheze ubukene bafise ntibwaborohereje mu migambi yabo yo gukoresha ibiteramo ariko yizera ko muri 2017 bizokunda
mu ntego twaye dufise uwo mwaka uheze twaye twateguye ko mu mpera z'umwaka twotegura igiteramo ntivyadukundiye kubera uburyo mugabo turategura muri uno mwaka imburyo buduhaye turashobora gukora igiteramo kimwe canke bibiri
muri Hope Burundi ane rero bamona cyane cyane ko imigambi yabo yo kugarukana ibyizigiro mu rwaruka izokunda Leonce niyo ngabo inakivare muri Uganda kubwijwi rya Amerika.
Emwe banu muhita ngundire mbitumire Erega burya ndaratatse aruta mbundare Nucago kiri ntwara arayirata Mugashika munyambemba mukambonera bavyeyi bamanutse kurenza canke gukungira mutimu vumera harabatasha mazimya kitatu nabona nagahita mbuye bene wacu nabatamana sitse
evoda na exclusivite
Nuko rero muramenyere ko ku munsi wa gatanu nkano mango tubaha kajyo ko gutasha abanyu mwe muri hagati mu gihugu mu ntara canke mu bihugu vyahungiyemwe abarundi batandukanye reka duhere mu gihugu ca Malawi aho turi kumwe na Jean-Marie Nzoyihaya mwiriwe neza Jean-Marie aho muri Malawi
mwiriwe
mumeze neza sabwe Jean-Marie muri ko muratwumva uri muduki kumenga twe ntituko turakumva neza
oh girango ahantu ndi network ni kameze neza ariko okay ariko bunda kumva neza
uri muduki muri Malawi
asanyene muri Malawi arahantu bita bakoze nagiye kubaraba
ngo watanguye ivyashara abyumvise mu minembwa barundi ngo bariko barubaka kandi birashimwa we nawe uri kukora iki muri Malawi
aba sinyere n'utu n'ubine mbona haya abanyagihugu bahano bariko barankoresha
umadzigiye kingana gute ngaho muri Malawi ga Jean Marie umadzigiye kingana gute
imyaka 11
imyaka 11 nuko rero tukureke utashe batanu ufite ku mutima bihuta hama twakire uyu ndari ku murongo
okay bwo batanu ufite ku mutima nagomba ntashe mugore wanje ndayumvirire ukadiya n'umwana wanje rasero amwe na papa bikurimana na tani bari ari mu Burundi n'iki bitoki amwe na mama turi kumwe hano muri Malawi tutasingira nka bo Mariamu na mushikanje n'inshuti ababanye n'abagenzi bari muri Amerika Canada Australia Norvege na Suède na handi.
Bose ukawifurije kiga Jean-Marie.
Ndabifurije kugira umwaka mwiza wa 2017.
Urakoze cyane
abashaka kubatura. Nabashaka kubatura n'indirimbo ya Roboti. Yavuga ngo hafi yo gusa.
Ego. Tuzoyirondera kwa gatanu zino munsi ndabona bidahava bikunda ariko turayikwemereye. Ubwire umunsi mwiza ngaho muri Malawi abarundi bose bari yutijwe rya Amerika ribafise ku mutima kandi ribatumiye mu biganiro vyabo bitandukanye. Muinga bw'ivyuma baranyeretse ko na Iteriteka Mondial w'igitega ari ku murongo mwiriwe Mondial.
Mahoro neza.
Wewe rero ngo wavutse hariko haraba imipira ya Mondial canke vyari meze gute? Ko witwa gutyo? Ko witwa Mondial? Eh. Oui. Niko witwa Mondial wavutse hariko haraba ya mipira ihuza ibihugu vyose canke vyagenze gute?
Aya bemi na pe kugitu kunyira ko nahe numva narifunze cyambuga kuri kwete kuri Facebook yo anje
uko ucugata ko ngo Mondial
Mondial kambaju
igitega havugwa ibiki none
igitega zema turashima n'amahoro nyene buke buke gireze gusanye n'inzara nyiye yani igitege monika byonga
ikira kani buke buke ngira ngo nihindagurika gibiherira he bari kajamwo hari habahinga baheruka kuvyerekana
Acha ni atani atari.
Batanu fise ku mutima Mondial.
Bo batanu reka ndabagira abavyeyi bande bari nga muri diocese ya Gitega nga muri imugera hamwe ni ana hamwe na Lazaro na Venus tuvukana na mushikanje ipa kwizera hamwe na mama Crofisa ni nga hamukina mu gisagara cha Bujumbura.
Bose ukabifuriza iki?
Yego zino kwega amina tirasi na yemena jira yime ngaha kumutangano bose ndabwire ati umwaka mwiza
urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza ngaho igitega akabi nawe duce dusozera ko kino kiganiro cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza barakoze abamenyesha makuru bacu bose bakora mu ntara zitandukanye bagize igishoboka kugira ngo kino kiganiro iwanyu mu ntara chino ndwigi gende neza Diane ninahadzwe na Macbili ya bero mwabanye muri ndwigi muri iwanyu mu ntara tubahaye isango ryo ku munsi wa mbere muroranigwe mu banyu no mu vyanyu. This thing got me thinking of life. Oh, I can't explain.